Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC. Turaramukije nshuti muduteze amatwi muri kitondo ku munsi wa gatatu itariki 17 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018 kuri mikro muri kumwe nanjye Gideon Niyongabo nije nteramije ibiganiro byo kuri iyi saha.
Shuri kaminuza ndera bigisha enesi ryaramaze kugerageza gukurikirana icyo kibazo iramaze gutegura ganda ko kurabira hamwe mbehokorwa iki kugira mu Burundi abo banyeshuri bagendana ubumuga bashobora kwiga muri za kaminuza.
Uni Frederic Bangirimana umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza ku kibazo c'abanyeshuri bagendana ubumuga biga muri za kaminuza mu Burundi. Turavuga no ku muryango wasenyiwe amazu bitegetswe na Sentare Nkuru intara ya Karuzi mu Burundi hamwe no ku rubanza rw'abagizwe ibyaha byo gusahura amafaranga ya Access Bank mu Rwanda. Tubafitiye n'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo. Mari mbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atubwira makuru yaduteguriye. Aloyce,
urakoze Fidele ndamutse n'abaduteze amatwi. Igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika gishikiriza ko cishe abarwanyi 60 b'umuhari w'iterabwoba Al-Shabab mu gitero cy'indege cyo ku munsi wa gatanu hafi y'igisagara Haraldere ni hagati mu gihugu cya Somalia. Mu itangazo ryashyikirijwe ejo ku munsi wa kabiri, igisirikare cya Amerika gikorera ku mugabane wa Afrika AFRICOME cyavuze ko icyo gitero cyakozwe bafadikanije na Leta ya Somalia. Amerika yemeza ko ari igitero gikomeye kuri Al-Shabab kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe umwaka uheze, aho ikindi gitero nk'icyo cy'indege cyishe abarwanyi ba Al-Shabab bashika kw'ijana. Igisirikare cya Amerika gitangaza ko atabanyagihugu bafuye cyangwa ngo bakomeretswe n'icyo gitero cyabaye ku igenekerezo ry'12 z'uku kwezi kw'icumi. Umuhari wa Al-Shabab ntacyo uravuga kuri icyo gitero. Muri Afrika kandi gisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyita ku mpunzi HCR gishikiriza ko iyirukanwa kivunga muri Angola ry'abanyekongo bashika ku 200,000 mu ntara ya Kasai izwi ko itarimwo umutekano ari uguta mu kaga ubuzima bw'abantu. Injyane zifatiye ku moko zimaze igihe ziri inkumbi mu ntara ya Kasai muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo gushika iki gihe ntiziracureha. HCR ivuga ko ugushika kw'abandi banyagihugu 200,000 muri ako karere bishobora guhungabanya amahoro atako yari yifashe. Mu ndwi zibiri ziheze, igihugu cya Angola niyo cirukanye abimukira ba Kongo bakorera mu bisata byo gucukura ubutare bitekubiri n'amategeko mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu. Abategetsi ba Angola bavuga ko bashaka guhagarika ibyo bikorwa bitisunga amategeko. HCR ivuga ko itari yiteguye kwakira bukwi na bukwi ibitegere bingana uko by'impunzi kandi byatumye ibintu biyangara muri Kasai, igasaba Leta ya Angola na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwicara hamwe mu ntumbero yo kumenya neza ko izo mpunzi zitaha mu mahoro kandi ku rutonde rwiza. Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kabiri zarafatiye ibihano umurwi w'amashirahamwe y'abagwizatunga ashika kuri 20 ivuga ko bafasha umuhari w'abasirikare muri Iran bamenyereza bagashira abana mu gisirikare barwana ku ruhande rwa Leta ya Iran. Ibyo bihano ni urukurikirane rw'ibindi bihano by'ubutunzi Amerika yafatiye Iran kugira icyo gihugu gihebe ibikorwa byo kubangamira agateka ka zina muntu muri ako karere. Ibyo bihano bibuza Abanyamerika gukorana nayo mashyirahamwe kandi ubutunzi bwayo buri muri Amerika nabwo bwarafashwe. Perezida Barack Obama yahoze arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaremeje kwibohero rya gisirikare ry'i Guantanamo Bay muri Cuba rizugarwa, ariko rigiye kuzogumaho iyindi myaka 25 nk'uko urirongoye yabishikirije jo ku munsi wa kabiri. Rear Admiral John Ring yavuze ko iryo bohero ririmwo abagirizwa ibitero by'iterabwoba byabaye muri Amerika mu kwezi kw'icyenda itariki ya 11 umwaka w'2001 rigiye kuguma ryuguruye mu myaka 25. Mu kwezi kwa mbere Perezida Obama niho yasinya itegeko ryo kugara iryo bohero. Umushikiranganji bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bwo kwivuna abansi kuri leta ya Perezida Trump bwarahagaritse iyo ngingo yafashwe na Obama nkuko uwo arongoye iryo bohero abandanya bivuga. Kuva mu mwaka w'2008 ibohero rya Guantanamo ntirirongera kwakira izindi mbohe nshasha. Muri iki gihe rigaba risigayemwo imbohe 40. Bamwe ntibarigera bacirirwa imanza ariko bagumijwe yo mu gutinya ko bobangamira umutekano barekuwe. Mu gihe yiyamamariza kurongora Amerika, Perezida Trump yaremereye abanyagihugu ko azokuzuza iryo bohero rya Guantanamo ico yise abantu babi. Mu nyuma avuga ko abarwanyi ba leta ya Kisilamu bashobora nabo kuzofungirwayo. Leta ya Nigeria nayo yatangaje ko umukozi wa kabiri akorera umuryango utabara imbabare yishwe n'intagondwa za Kisilamu. Ku munsi wa mbere niho umushikiranganji wo kumenyesha amakuru muri ico gihugu yashize ahabona amazina y'uwo mukozi yishwe, nayo ni Hawa Mohamed Lima, yakorera ibitaro bifashwa n'umuryango mpuzamakungu utabara imbabare Seyisere. Lima na Saifura Korsa yishwe bwa mbere bamunyuruje mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka muri leta ya Borno. Bikekwa ko banyurujwe n'intagondwa zishamikiye ku muhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Inyuma yo kwicwa Korsa mu kwezi guheze, izo ntagondwa zasohoye amashusho ziburira leta ko Lima kuzo kwica Lima nawe leta iramutse itubahirije ibyo zisaba.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho bamwe mu bagendana ubumuga bwo kutumva no kutabona bafise amakenga ko badashobora kuronka aho babandaniza amashuri ya kaminuza gihe baba bahejeje amashuri yisumbuye kuko biga mu buhinga bwa Braille. Bagasaba ko abatoye ikibazo bofashwa kugira baje kwiga mu bindi bihugu hakoreshwa ubwo buhinga. Ninkuru y'umumenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Ikibazo bakinzaniye muri rya nyandiko nshobora gusoma ya Braille ni nacyo gituma nakoze nisanzuye nyene numva ntekanye.
Daniel Ntiranyibagira numwe mu banyeshuri bagendana ubumuga bwo kutabona aheruka gutora ikibazo gitanga uburenganzira bwo kujya muri kaminuza kuko afite amanota arenga 55% muri icyo kibazo mu gihe yize gisata cy'amategeko section juridique mu rurimi rw'Igifaransa ku ishuri ryisumbuye riri mu Kabezi ni mu ntara ya Bujumbura. Daniel Ntiranyibagira yemeza ko ico kibazo gitoye agikoze irigira kabiri kuko ubwa mbere cyamunaniye akatubwira ingorane yagize.
Ubwa mbere byarangoye kuntu nakora murabona iyo hageze ikibazo cya leta burya abanyeshuri ntibaguma kuri bijya byo mu ishuri baragira ama recherche bakarondera bijya biti binjana ama private type umva byarangoye ingene shobora kubirondera ivyo naronka wasanga biri mu nyandiko idasanzwe inyorohereza na burya nzovyimura muri Braille canke ngasubira kuvyandika muri ordinateur umva cari gikorwa kirekire. Icyo gihe rero naho nyene naho ntashobye kumenya ngo mbandanye muri kaminuza, naho nyene ntubwire ngo naronse amanota mabi, naronse amanota 40.
Uyagendana ubumuga bwo kutabona asaba abagira neza ubushikiranganji bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi gukora ibishoboka kugira azabandanye amashuri ya kaminuza nawe azagire icaterera mu iterambere y'igihugu.
Mu vyukuri ubunya simbona yuko byungendera neza gose nize mwizi kaminuza zahi wacu mu Burundi igaba abigisha baraze kwigisha mugabo ubwo buhinga bwo kwigisha abagendana ubumuga bwo kutabona nibaza yuko atabwo boba bafise ko iyo mfasha bakandonderera mu kindi gihugu gifise ubwo buhinga buteye imbere bashobora kwigisha abantu bagendana ubumuga bwo kutabona nkagendayo kugira nige mu makondisiyo ameze neza kuburyo nanje umenye inzoba naronse ngaruka nkabuha ababene wacu bariko barabandanya kugira n'igihugu cacu kibandanye gitera imbere
mu bushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza bemeza ko hariho ibiriko birakorwa kugira abanyeshuri bagenda no bumuga baronke aho biga mu makaminuza Frederic Bangirinama umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bujikiranganje afatira ku masezerano ishure nderabigisha NS yagiriraniye n'ishure ryo mu gihugu cy'u Buganda.
Ishure kaminuza nderabigisha NS ryaramaze kugerageza gukurikirana icyo kibazo kuko barashize ko umukono ku rupapuro rwo gufashanya hamwe na kaminuza yo mu Buganda isanzwe ibikora cyane. Iramaze gutegura Buganda ko kurabira hamwe mbehokorwa iki kugira mu Burundi abanyeshuri bagendana ubumuga bashore kwiga muri za kaminuza
ikindi uyo munyamabanga ntayegayezwa ashikiriza nuko mu gisata cy'ivyigwa bijanye n'inyifato muri kaminuza y'u Burundi hatangujwe icigwa cy'ukwerekana hakoreshejwe ibimenyetso iby'umuntu avuga kubatumva
isata cha psikoloji mu kaminuza y'u Burundi bashizeho ivyo kutunganya inyigisho zerekeye abantu bagendana ubumuga bizi yuko hari habasohoka ubu bafisi yo impamya bushobozi bashobora gukoresha bya bindi byo kwerekana ivyo umuntu avuze kavyereka utumva mu bimenyetso mu kamenge baravyiga neza cyane kubuge bashobora kuvyigisha nabandi ico cerekana yuko rero ubushikiranganje bwacu buri ko buravyitegura
mu gihe mu bushikiranganje bemeza ko batanguye ibikorwa kugira haboneka ivyankenerwa abanyeshuri bagendana ubumuga baronke aho biga basaba abahejeje bafise izo ngorane kwiyandikisha mu makaminuza kuko yemeza ko hari ugendana ubumuga bwo kutavuga yahejeje muri kaminuza y'ubuhinga y'igitega ubundi nawe aheza muri kaminuza y'ibiyaga binini natavuga icyo abahejeje amashuri yisumbuye bagatora ikibazo cya leta cyo kwinjira muri kaminuza batabona bagiye gukorerwa kugira babandanye amashuri yabo Ikindi umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi yemeza nuko bahimiriza abubaka inyubakwa za kaminuza zabi za leta canke z'abigenga gutunganya neza inyubakwa kugira abagendana ubumuga bashobore gushika hose mu gihe baba bari ku ishuri I Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
Mu Burundi kandi haravugwa umuryango wasenyi wa mazu bitegetswe na sentare nkuru y'intare ya Karuzi umuryango w'abantu 58 ntufise ahurara abana basabiwe aho baba mu babanyi abakuze nabo bakarara mu bisigarira vy'amazu yabo ni inkuru dukesha umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel d'Antoine Sabimana
ayo mazu yabomaguwe ni imiryango 8 ikomoka kuitwa na Mike Vieria iba ku mutumba wa Ruhororo komine Shombi ntara Karusi itongo ryubatswe mu ayo mazu ryakomorewe uwitwa Bisogi Yohani avuga ku itongo ari gwiwe akaba yarishikirijwe na sentare nkuru y'igihugu yegukira ntara ya Karusi itariki 11 ukwezi kwa 10 uno mwaka kevyo Elia nyene gusogwa mu itongo avuga ko iryo tongo ari ryanye na wiwa mu vyara kaziguye yagabewe n'umutware mu mwaka w'1955
niho mama yasabira itongo asaba umutware yitwara urakomba yaturuka imbuye nta numwe yigeze muri iyo miryango ayaje kuntera iba ngaha canke ngo baze kumupfa ku rupfu mama mu 70 nawe aritaba Imana nta numwe nabonye ngaha
umwe mu babanyi ba kera b'uwo muryango wasohowe aremeza ko iryo tongo umuhisi kaziguye nyina wa ntamike vyo ari ryo yagabiwe kubera ubuzi bw'iyo bwo gutamba ingoma
urumva jewe na Dino mu 65 nsanga uwo nyina wa bugimbwa nyene uwo ariko yagitsitse ngorane nsanga baho ngo nikangure ntumva umuntu avuze ingoma bati ngune kayivuze ingoma zaramuhaye bati rya tongo yaryohawe no gutamba ingoma urumva yarayihumurisha mu gicugu ukumva ngo bindi nibyo nibica bino nabo bahamenyereye harimo 65 ngo uwo nikaziguye yaroshe itongo ryo gutamba ingoma ayahawe n'umutware sekuru wa ntuzega wa gapurari yitwara Jaroho bakomba
umujyango wa ntamike byo uvuga ko sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Karusi yari yabandikiye ibamenyesha ko izoshika ku itongo kubaburanishirizaho uwo mujyango ugatangazwa n'uko sentare yashitse ibomora amazu itumvirije ababuranyi igaha n'umwanya ababanyi bagasura nk'uko bivugwa n'umwe mu babomorewe inzu
babazwa n'uko ata sentare nimwe yigeze ishika ku no mujyango ngo ibarize ababanyi kuko iyo baza ngo babaza ababanyi baburanishirize ku itongo ibintu byari kugenda neza nari nta sentare nimwe yigeze hahonyora kandi n'umunsi baza twebwe bari barungutse urupapuro rw'uko baza kuburanishiriza ku itongo ariko ntibaje baburanisha baje babomaguriza inzu
kuva ayo mazu abomowe abaye abamwo ubu ntibagira aho bakika umusaya nk'uko vyemezwa n'umwe mu babomore
none ubu murara
ubu tubangaho nyene mwakajya kagangara kajya nabanyagiye kubatuza n'utwo tujya tututeka munyene mwakijya kigangara networonderera abana bato bato nibo twatwaye nyene mu mihana kuba banyi bazabara nibo babahaye indaro imvura iguye nyene dutunaho nyene twoja hehe Wemubona ibintu bidateye agahinda guhera iyo ruguru hose namazu gusaba pomoje niyo bana twoca tujya he nk'abantu barenga 50 umunyagihugu w'umutunga yova he
abanye umujyango wasohowe bavuga ko ivyabaye ari hohoterwa nuko bivugwa n'uyu mubanyi uwo mujyango ku mutumba wa ruhororo
urabona amategura yose baramenaguye ibyo mu nzu byose hari yagaceri cy'imbuto tugori twimbuto twose uduharage barasahuye inkwano y'umukobwa baribye n'udufaranga twishira hamwe giwo mukobwa nyene yaratunze yose barabitwaye ikintu bamusubije bamukuriye y'ibihumbi 2000 nibyo bamuhaye baramuterera ngo tuve imbere twisiturire twega twari twakikije ngaho tura twagoma dukoma induru
uno mushinga nahe nawe ari muri batanu batowe ku mutumba wa ruhorora ati
ubu nta muntu akivuga umurasigara nirwa izuba ryaka kandi ubutegetsi twumva ku maradio radio turafise tukumva inyere bahumuriza abantu bati nimuhumure none abantu basigaye baza igitero umuntu bakamwangaza uravye umuryango afise kandi uyo muntu akaba atani umuryango basangiye atana kamanya aba mutugarukire ko twebwe ngaha tindabona kumenga ntawe tugira tujo
uwo muryango wasohowe wari warituye umushikiranga ry'ubutungane usaba ko ugo rubanza gwosambuka abacamanza bakabanza gushika ku itongo kumviriza ababanyi umushikiranga ry'ubutungane Emero Antine Kanya yarishi uwo mujyango abicishije mu iketa rece ca 66 git ryo kuwa 18 ukwezi kwa 11 2016 asaba ko ugo rubanza ngo baruhagaritswe kuja mu ngiro amakuru twakuye muri sentare y'igihugu ya Karusi amenyesha ko iyo sentare yahawe urusha n'umushikiranganji w'ubutungane kugira ngo urubanza rushigwe mu ngiro umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane ntitwashoboye kumuronka kugira ngo atange umuco ariko turacabandanya tumurondera ikarusi Fidel Antoine Nsabimana kubwijwi rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411212 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-293-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge ku muhingamo wejo kwa kabiri yarumvirije ico abagirizwa ivyaha byo gusahura amafaranga ya Access Bank bavuga ku bihano abashikiriza amanza babasabiye mwiburanishwa riheruka. Ikigali ni nkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagire ubusa.
Mwiburanisha riheruka ryabaye mu mpera z'icyumweru gishize nibwo ubushinjacyaha bwasabiraga ibihano abaregwa bose ndetse n'uruhande rwunganira Access Bank rutanga icyifuzo cyo kubacinda ishyaka y'akababaro n'igihembo cy'umunyamategeko igihe baramuka bahamwe n'ibyaha baburana. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwasabye ko umucamanza yahamye ibyaha baregwa ndetse akabahanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 mu buroko. Naho uruhande rwa Access Bank rurasaba indishyi ya 80,000,000 z'amafaranga ndetse na 5,000,000 z'igihembo cy'umunyamategeko. Abaregwa bose basabwe kugira icyo babivugaho maze babiyumburirwa n'abanyanigeria batatu batambutse imbere y'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge baburana mu rurimi rw'icyongereza bafite umasemurira. N'urubanza ruregwamo abantu 22 mu byaha byo gusahura amafaranga ya Access Bank bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Abanyanigeria batatu babimburiwe na Bwana Ohiri Emmanuel Okichuku yabwiye urukiko ko atumva impamvu Access Bank yamusaba indishyi. We n'umwunganira mu mategeko babwiye inteko iburanisha ko nta nyandiko mpamo igaragaza ko hari igihombo cyaba cyarabayeho muri iyo banki kubera ibikorwa akurikiranyweho. Arahakana icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije kugira nabi imitungo na beneyo, agasaba urukiko kumuhanaguraho ibyaha byose agasubira mu buzima busanzwe. Undi mugenzi we nayo wo mu gihugu cya Nigeria yabwiye umucamanza ko atemera icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, kuko ngo uwo mutwe ariko atawugiyemo ntagire n'uwa wushishikariza kujyamo, cyane ko ngo ntawazi kuko utabayeho. Uyu nawe yabwiye umucamanza ko uretse kuvuga ko Access Bank yahuye n'igihombo, nta kindi kimenyetso icyo ari cyo cyose kigaragaza icyo gihombo, kuko ngo bigaragara ko imirimo y'iyo banki yakomeje uko bisanzwe. Avuga ko indishyi banki isaba nta shingiro ifite. Aba banyanijeriya ndetse n'abanyarwanda bariganwa mu myiregurire baribaza impamvu mu Rwanda hakorera n'andi mabanki menshi, hanyuma Access Bank ikaba ari gitaka ubujura bw'isunzi ikoranabuhanga. Umwe mu banyanijeriya wemeza ko yarashinzwe imirimo y'ikoranabuhanga yumvikanye avuga ko na nyuma y'uko batawe muri yombi muri iyi banki humvikanye ubundi bujura, abwira inteko iburanisha ko abaregwa atari bo bayigomba indishyi, ahubwo ko ariyo yagombye kubaha indishyi kubera umwanya yabatesheje baburana. Abaregwa bose ni 22 ariko 17 nibo bakurikiranywe bafunzwe bambaye roza. Bararegwa kwibaka yabo gasaga miliyari imwe y'amafaranga y'u Rwanda yasahuwe muri Access Bank yifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Muri ayo bivuga ko hari ayibwe anyujijwe mu buryo bwo guhererekanya amafaranga kuri za konti buzwi nka transferi. Hanavugwamo kandi ko amwe muri aya mafaranga yaba yaribwaga hifashishijwe amakarita ya ATM. Benshi mu baregwa bari abakozi ba Access Bank, gusa hari n'abandi batawe muri yombi nyuma yo kugaragara ko konti zabo zakoreshejwe mu kunyuzaho amafaranga yibwe. Muri abo harimo wari wafashwe nk'umutangabuhamya anahamagazwa mu rukiko ariko nyuma za gufatwa arafungwa. Umushinjacyaha aramurega ko hari 79,000,000 z'amafaranga yashyizwe kuri konti ye yo muri Equity Bank avuye kuri Access Bank. Mu miburanire ye hakana ibyaha aregwa. Hari n'undi uvuga ko konti ye yanyujijweho 165,000,000 ndetse ko uwazohereje yamusezeranyaga ko bagombaga kuzayagabana, gusa ngo nyuma yaje kubibonagira amakenga amenyesha igipolisi ndetse na banki. Ufatwa nka kizigenza w'abaregwa akomoka muri Nigeria. Bwana Olubomi ADBC yari umukozi ashinzwe ibikorwa by'ikoranabuhanga muri Access Bank. Uyu akekwaho ko ari watanze amayira hafi ya yose yakoreshejwe muri ubu bujura, gusa agakomeza guhakana ibyaha yivuye inyuma agasaba ko inzego zibishinzwe zakora iperereza ryimbitse rigamije gusobanukirwa niba iyi banki ariyo yibasiwe mu gihe mu Rwanda hari n'andi mabanki menshi ahakorera. Ubujura nk'ubu bw'isunzi ikoranabuhanga burasa n'ubukiri bushya mu Rwanda, ariko igipolisi cy'u Rwanda cyo gikomeza gutangaza ko ibyaha by'ikoranabuhanga byiyongera umunsi ku wundi kandi bihangayikishije. Magingo aya nta mibare ya nyayo y'imitungo imaze gusahurwa muri ubu buryo, gusa ubutegetsi bw'u Rwanda ntibubura gukomeza kuburira ba nyiri ibigo by'imari gushyira ingufu mu kurindira umutekano babigana mu rwego rwo gusigasira isura yabyo n'iy'igihugu muri rusange. Icyaha ku kindi ubushinjacyaha burabarega kurema umutwe w'abagizi ba nabi ugamije kugira nabi imitungo na ba nyirayo, burabarega kwinjira muri za mudasobwa za banki batabiherewe uburenganzira na ba nyirazo no gukuramo amakuru bakayakoresha nta burenganzira babifitiye. Uru rubanza rumaze umwaka rubura nishwe ibizaruvamo bizamenyekana ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Akhabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mubananye kumviriza radio ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo ateguriye kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki nk'iyi ya 17 y'ukwezi kwa 10 mu 1933 hari kuwa kabiri, nibwo Albert Einstein n'umuryango we bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahunga abanazi mu Budage. Einstein yari muntu ki? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri make. Albert Einstein ni umwe mu banyabwenge bazwi cyane ku isi, by'umwihariko mu ishami ry'ubugenge physique mu gifaransa cyangwa se physics mu cyongereza. Yanabonye igihembo cyitiriwe Nobel cya physique mu 1921. Yavukiye mu Budage ku itariki ya 14 y'ukwa gatatu mu 1879. Kubera ko yari umuyahudi, yatangiye kugira ibibazo no gutotezwa guhera mu 1922 mu gihe imitwe y'intagondwa zirimo n'uw'abanazi yavukaga inakura. Hitler amaze gufata ubutegetsi mu kwa mbere mu 1933, Albert Einstein yarahunze. Yabanje kuba igihe gito mu Bubiligi maze akomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We n'umuryango we bahageze ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 10 mu 1933. Amaze imyaka 2 mu 1935 yabonye uruhushya rwa burundu rwo gutura, noneho nyuma y'indi myaka 5 mujumbe 1940 abona ubwene gihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akigera muri Amerika, Einstein yaruhukiye mu mujyi wa Princeton muri Leta ya New Jersey mu burasirazuba bw'igihugu. Hari imwe muri kaminuza zigenga 8 zikomeye kurusha izindi zigize icyo bita Ivy League. Einstein yarahagumye arahigisha ahakomereza n'ubushakashatsi bwe, ageraho avumbuye uburyo bwo kubyaza ingufu zikomeye cyane akaremangingo gato kitwa atom. Ku itariki ya 2 y'ukwa 8 mu 1939, Einstein n'abandi barimu babiri bari bafatanije ubushakashatsi bandikiye ibaruwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe, Franklin Delano Roosevelt, bamusaba inkunga y'amafaranga kugira ngo babashe kurangiza ubushakashatsi bwabo. Ariko baranamuburiye bati abahanga bamaze kuvumbura ko bashobora gukora intwaro ya kirimbuzi itarabaho na rimwe mu mateka, intwaro ishobora guhanagura umujyi wose ku isi. Amaze kubona ibaruwa ya Einstein, Perezida Roosevelt yashyizeho akanama k'abahanga n'aba enjeniyeri abaha inshingano yo kwiga uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakora intwaro kirimbuzi, bomba atomike. Bamushyikirije imyanzuro yabo mu 1942. Perezida Roosevelt yahereye kuri iyo myanzuro maze ashyiraho umushinga w'ibanga rikomeye cyane wo gukora bomba atomike, bawita Manhattan Project. Wavuyemo rero bomba atomike ya mbere na mbere mu mateka y'isi mu 1945. Nyamara intwaro kirimbuzi sicyo Einstein na bagenzi be bari bagamije. Nta nubwo bari mu bahanga bari bagize umushinga Manhattan. Nyuma y'intambara ya 2 y'isi yose, Einstein yashyize imbaraga nyinshi mu bikorwa byo kurwanya intwaro kirimbuzi kugera ku ndunduro y'ubuzima bwe. Ijwi rya Amerika. Amaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Albert Einstein yahasanze ibibazo by'ivanguramoko bikomeye. Byamuteye kwita ku bana b'abirabura bahezwaga i Princeton, aharanira ko nabo babona ku bumenyi. Ndetse yanze no kwigisha muri za kaminuza zavanguraga moko. Yaje kuba inshuti y'umuririmbyi w'umwirabura witwa Paul Robeson, bafatanya kurwanya ivanguramoko. Bombi byabaviriye mu rwango runuka rw'uwari umuyobozi wa FBI, ikigo cy'iperereza imbere mu gihugu, Edgar Hoover, wabafashe nk'abanzi b'igihugu. FBI yabafunguriye dosiye. Muri icyo gihe, undi munyabwenge w'umwirabura witwa Dubois washinze umuryango NAACP ugamije kurengera no guteza imbere abirabura, yamusabye inkunga mu rubanza yashinjwagamo ubugambanyi buhanitse. Einstein yarahamubereye, bituma urukiko rwari rugizwe n'abazungu gusa rudacira Dubois urwa Pilato. Abashakashatsi bamwe na bamwe bemeza ko abanditse ku buzima bwa Einstein batigeze bandika kuri uku kuntu yangaga ivanguramoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Albert Einstein yitabye Imana ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 4 mu 1955 i Princeton, yari afite imyaka 76 y'amavuko. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'umunsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Juti mwakurikiranye ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha, aha niyo bigarukiye, tubashimiye ko mwaduteze amatwi. Mwandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.